Takdiri Nizwidi Amerika. Iskuti Amerika libanda nyakwa shikizwigani lovida aliyo, emisi yose mkinundi ino mkinya Rwanda. Nilwe neza shuti mwese mduteza matwi, mwurikume na Fideni yonga, kimge na bandi wa minye shimakuru wa genzi wanje, baya makuru, tuwa ya tegulie kandi, tuya wa shikiza tuli mungoza atu, higiano hino kumgengira ziki sagara cha Washington DC, imundu mbele upirinda, mugera wa koron. Kuri wa gatanu mu Rwanda hashizwe hagaragara raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kugene imari ya leta y'umwaka w'2019 yakoreshejwe
hari uburwayi bwateye banya kuva yuko ibigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero ahubwo birashaka yuko audit ikorwa mu buryo babishaka. You see they give us their own terms ariko twebwe dukora kuri international standards.
Uwo ni Bwana Obadia Biraro, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu Rwanda, igihe yageza raporo yiwe ku nama nshingamateka. Amakenga yo kwandura umugera wa corona ni yose ku bavyeyi barereye mu ishure ryigenga ryitwa Ecole Independante na bamwe mu bigisha bari kuri iryo shure riri Bujumbura mu Burundi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urasuzuma uko uzokora mu gihe Israel iramutse yigaruriye ibice bimwe bimwe bya Cisjordanie. Idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC cyane baguye kivuye inyuma ingingo ya leta y'u Burundi yo kwirukana ubuseruka ishyira hamwe OMS muri cyo gihugu. Umutegetsi mukuru ayoboye urugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona muri Afrika Dr. John Kingasong yiyamirije leta y'u Burundi ku ngingo yayo inyuma y'ishyira hamwe OMS yerekanye impungenge ku bibazo by'abantu baba buzuranye mu makoraniro yerekeye amatora yimirije kuba mu Burundi. Ishyira hamwe OMS ivuga ko ivyo bishobora gutuma ikiza cy'umugera wa corona gikwiragira. Ibiro vyishira hamwe OMS mu karere ka Afrika biherutse kwerekana amakenga ku bantu bari buzuranye ikoraniro ryerekeye amatora biherutse kuba cy'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu nyuma yaho umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yandikiye iketi ishyira hamwe OMS avuga ko uburiserukira mu Burundi Walter Kazadi Molombo aziririjwe mu gihugu kwategerezwa kuva mu gihugu uno munsi kwa gatanu hamwe n'abandi bahinga batatu ba OMS. Umuyobozi mukuru w'ikigo CDC Dr. John Kingasong amenyesha ko iyo ngingo ya leta y'u Burundi babaje kubera ije mu gihe gukorera hamwe mu rugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona ikenewe cyane rwose. Yamenyesheje ko hamwe u Burundi bwo babufitanye ibibazo ibyo arizo byose n'ishyira hamwe OMS byo babyiza bubitoreye inyishu biciye mu biganiro. Imyaka myinshi igihugu cya Somalia cyamaze mu ngwano yaratumye kitoroherwa mu kugwanya aduhe inkuru y'idonide.
Umutekano muke hamwe n'ingwano zitafana ko zabaye mu gihugu mu gihe kirekire biri mu bintu bituma Somalia kitoroherwa mu guhangana n'ikiza cya corona. Izo byatumye abanyagihugu batekerwa n'ubwoba naho leta igerageza gutanga amakuru y'ukuntu icyo kiza cyifashe mu gihugu. Ibiharuro by'abantu bamaze kwandura uyu mugira bizwi byashikirijwe na kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University ikurikiranira hafi icyo kiza byarenga 1,200 harimo abantu 53 bamaze kwitaba umuremyi. Amajambo atabara imbabare hatari make hamwe n'abategetsi bajejwe ivyerekeye amagara y'abantu muri Somalia bavuga ko ibiharuro by'abantu bamaze gufatwa n'uyu mugira nabo umaze guhitana birenga aho mu gihugu cya Somalia. Hari inyubakwa imwe yonyene ikoranyirizwamo abantu biketswe ko uyu mugera ifite ibikoresho bya nkenerwa ku banyagihugu miliyoni 15.
Urakoze Frederic. Amashyirahamwe yigenga hamwe na banki bitanga ingurane ntibishyigikiye umugambi wo guhebera amadeni kivunga ibihugu byo muri Afrika. Ibindi na Frederic Nkundikije.
Amashyirahamwe hamwe n'amabanki ikomakomeye muri iki gihe byarashize umurwi ushasha uzofasha ibihugu byo muri Afrika bihanzwe n'ingaruka mbi z'ikiza cya corona ku butunzi bwabyo. Uyu murwi mushasha uzwi ku izina Africa PCWG uzorangura icyo gikorwa cyo gufasha ibihugu byo muri Afrika ufatanyije n'abategetsi 2025 bayo mashyirahamwe n'ayo mabanki bifise umutahe urenga triliyoni icyenda z'amadolari y'Abanyamerika. Uzwa kandi ibihugu byo muri Afrika umurwi G20 ubihugu biteye imbere mu byerekeye ubutunzi ishyirahamwe mpuzamakungu FMI hamwe n'ayandi mabanki yafasha mu iterambere akaryo ko kuyagira hamwe ibibazo by'ubutunzi byatewe n'ikiza cya corona. Ibihugu byo muri Afrika biriko birahangana n'ingaruka z'ikiza cya corona. Ikiza ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS byatangaje ko gishobora guhitana ubuzima bw'abantu bari hagati miliyoni 49 na 44 mu gihe kitotozwa. Uyu murwi wabuze kwayo mashyirahamwe adashobora gutanga inyishu imwe ku bihugu byose byo muri Afrika kandi ku nyishu nk'iyo yoba ifagusa.
Tugushime kandi Frederic kuri iyo nkuru. Muri Zimbabwe umugambo ukomeye tavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyafunyo uvuga ko hari abanywanyi babo irengero ryabo ritazwi. Umugambwe MDC watangaje ku munsi wa kane ko irengero ry'abanywanyi batatu babo ritazwi umunsi umwe inyuma y'uko bagize ubuhara mu myerekano ku ibura ry'ibifungurwa. Igipolisi kirahakana ko bari mu minwe yacyo inyuma y'uko kimenyesheje ko bahagaritse. Abatavuga rumwe na leta ya Zimbabwe barakunda kuzihangana mu gihugu. Umugambwe MDC umenyesha ko ufise ubwoba kw'abanywanyi babo harimwo umushingamateka banyuruzwe n'abajeje umutekano. Umuvugizi w'igipolisi Paul Nyusi yasubiwemo n'itangazamakuru avuga ko abanywanyi batatu b'umugambwe MDC bahagaritswe kubera bagize uruhara mu myerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi. Yamara ntawashoboye kumushikira kugira agire icyo abivuze ko ivyo byarabyiye ubwoba kuho abo bantu bashobora kuba bari muri iki gihe hamwe n'umutekano wabo. Mwitangaza umugambo utavuga rumwe na leta MDC usaba ko barekurwa bidateze kandi atabibanje gusabwa. Inama y'abashikiranganje b'imigenderanire n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iba uyu munsi hakoreshejwe ubuhinga bwa video kugira ngo bigire hamwe icyo umuryango wabo uzokora Israel iramutse yigaruriye ibice bimwe bimwe bya Cisjordania. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Guverinoma nshya ya Israel iteganya gutangaza mu kwa karindwi umugambi wayo. Ba minisitiri b'Uburayi bwiyunze barashaka rero kugira umwanzuro umwe bose bahurijeho uko ari 27. Barakora inama yabo ku buhanga bwa video conference. Leta ya Yordania imaze iminsi itakambira amahanga by'umwihariko umuryango w'Uburayi bwiyunze ibasaba gufata ibyemezo bikaze byo kubuza Israel kugera ku mugambi wayo. Nyamara Uburayi kugeza ubu ntibuzi icyo bugomba gukora. Koko rero Josep Borrell ukuriye urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'Uburayi bwiyunze avuga ko ibihugu bigize uyu muryango bitavuga rumwe ku mugambi wa Israel ndetse no kuba bayifatira ibihano. Mu kwezi kwa karindwi gushize ariko Borrell yatangaje ko Uburayi bushyigikiye ko leta za Israel na Palestina zibaho zombi uko ari ebyiri zigenga zituranye mu mahoro na demokrasi. Usanzwe umuryango w'Uburayi bwiyunze uhora wamagana koloni z'Abayahudi Israel imaze imyaka yubaka ku butaka bwa Palestina ariko nta byemezo bujya buyifatira. Hagataho umuhango wo kwimika guverinoma nshya ya Israel wagombaga kuba warabaye ejo kuwa kane warasubitswe kubera ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yananiwe kumvikana imbere mu ishyaka rye ku bagomba kuba ba minisitiri. Biteganijwe ko guverinoma nshya ya Israel izarahira ku cyumweru.
Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyohere mu Burundi aho imyiyamamazo y'abakandida bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ibandanye. Abakandida bigenga babandanije mu ntara zo hagati mu gihugu aho bose bavuga ko imbere ya byose baramutse bahawe amahirwe bazoteza imbere abiri imizi n'ubuzi buto buto. Roje Wilika neza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Francis Rohero na Diodone na Imana bakandida bigenga uyu munsi uko bakurikirana biyamamarije mu ntara za Gitega hagati na hagati no mu Rumonge mu manuko bushye burengero na Imana ho mu manuko hari haraza giranya na Tanzania bazibamwo bakunze guhungiramwo kuvejo ari makamba abahubutumwa
tubyifuza yuko ibishoboka byose byokorwa ugaze so kuvu Burundi asuzugurwa yitwa impunzi mu mahanga kiretse wabihisemo gusa uko ashaka kwibera muri mahanga muri hafi ya Tanzania bega turaza muri Burundi tukarambega uyu munsi hagati y'abantu bahungira muri Tanzania nawe muri Tanzania bahungira mu Burundi ni hehe hari impunzi nyinshi cyane abanyetanzania nta bwenge bwinshi badusumbya si ibindi bintu bafite tudafite ariko gusa nuko tuba twatunganije nabi ibijyanye n'iby'intwaro n'iby'uburumbuzi bw'igihugu nimwatwizera tugatorwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu yuko atamuhunda azosubira guhunga igihugu ciwe umuntu agende agiye gutembera umuntu agiye agiye mu by'urudandazwa ariko atariko arahunga mwene wabo umuvukanyi atariko arahunga umuntu mukaka adasangiye ubwoko ugambwe cyangwa ibindi byose ngibyo turatwumva
ukwishyira no kwizana na Rohero ni byashyira imbere
twarabonye rero yuko agateka kazi na muntu gashobora gutuma gatera imbere igihe umurongozi ataza kwikingira abantu ngo yamateganyije inzego z'umutekano kuja kubabaza abandi kubarondeza isaki ibintu byinshi bishobora kwama umenga ari karikingira abantu bagaca bapfungwa abantu bakababazwa bagakubitwa ukamenga ubuzima bwiwe nibwo buje imbere akenshi nico igihe rero twebwe tuzanywe ni kwibaza ubuzima bw'abantu ingene baza kumeregwa bose muri rusangi abakozi ba leta bose muri rusangi abantu bariko barakora ibibateza imbere muri iki gihugu twumva ingorane zabo ntitubafata nk'abansi b'igihugu ahubwo twumva ko dushingiye kumenya ibibafite ubuzima ivyo bintu bica bituma gateka kazi na muntu kamera neza turamaze gukurikirana kenshi mu materie twagize dusanga amategeko ni meza mugabo habuze umutima w'uburongozi wo gushobora kugirira neza abantu
na cyane cyane abakora ucuruzwa ruto ruto mugenzi we arabiyumvira ko kurusha
urabona ngaha muri umuryango winjiriza Burundi ibidandazwa byinshi bivuye mu bindi bihugu ibihugu byinshi bizana ibidandazwa mu Burundi bica muri Tanzania ari giye dusanga ibintu bijyanye n'urudandazwa bidutunganijwe neza ugasanga hari abantu bamwe batunga n'ingoga abandi nabo bikabagora kubwimbo zijyanye n'akarenganyo kingene haba gutunganywa ibijyanye bwa mbere hoho n'amakori turagomba rero ko ibyo amakori bitunganywa ku rugezo bihakaryo umuntu gutera imbere uwo ari we wese nawe bafite urudandazwa ruto akagira uburenganzira bwo gutera imbere ataburemere bw'amakori burinze kuja kuri we
iyo migambi bwa Narohero n'abanyana nta yanka mugabasanga hari ikindi kintu gihambaye cyo kwishyigikira ugukomeza itangaza amakuru
abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga iby'abarongozi badashaka ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba byose mu butungane bikurikiranwe ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe iby'abategetsi kizira kuvuga umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yohava hohotega uwo muntu wese yohava arenganywa n'ubutungane bivugwe bishyirwa habona amaradiyo ibimenyesha amakuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cyacu twumve yuko atamuntu agisubira guhonera aho yokiriye ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru byari gushobora kuvugwa hakiri kare bigahagarikwa bitaraba nico dushaka ko abantu bumva agateka kazi na muntu butungane bishyigwe mu biyagwa hanini cyane uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburi saganyirizo kuko bica bivugirwa habona
abanywanye imigambwe ya mbere ifite abayoboke benshi ya SNL na Sende David de amazi imisi batana mu mitwe hakagira abapfa hamwe n'abakomereka umukandida w'umugambo uri ku butegetsi yabonera kagohe abagwanira bata batumye Evariste Ndayishimiye
ashaka kwamba icyaje gukubita umuntu kamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe n'uzoba na diretere w'ishuri kuko abigira abasanze sinabantu bize n'amashuri menshi none kuko utazoba n'umushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru n'uzoba na musitaneri ugatuza gukubita mugenzi wawe mubana musangira urumva ngene witeranije kantuzewe nagira ndabahanure mubahanure umuntu ntari no ku rutonde rw'abashinga amateka agaca kubita mugenzi we none abari kwarondera iki abanyamigambwe muze mwumviriza abakuri yo duhuye muhamubona amafoto dutwenga bishika gutyana
imyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine yazoba kuwa 27 ku kwezi izosozerwa ku munsi w'imana w'indwi Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru amakenga ni yose ku bavyeyi barereye mu ishure ryigenga ryitwa Ecole Independante na bamwe mu bigisha kuri iryo shure riri Bujumbura mu Burundi nyuma y'amakuru yuko umwe mu bigisha aba kuri iryo shure yoba yanduye umugera wa corona ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazo
Amakuru yuko umwigisha yoba yaranduye ikiza cha virus ya corona yatanguye guhanahanwa mu ntango zino ndwi inyuma yuko umupasoni wiwe asanze ajejwe igisata cy'abakenyezi ku ivuriro gitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore Cancer wiwe wa Gasore bimenyekaniye ko yanduye agatwagwa kwa muganga umuryango we nawe ugashirwa mu kato. Umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yadusabye kudatangaza amazina yiwe yemeza ko umwigisha yanduye co kimwe n'umuryango wiwe wose. Mu majambo yiwe yagize ati ndugure twa mugina erega n'imbere yuko vyemezwa ko madamu wiwe yanduye yarafisaga korora gateye amakenga yabawe yababana n'umugore baranduye ni mudutabariza ahubwo ndugaye twa mugina. Apollinaire Bizindavi umuyobozi wa Ecole Independante yahakaniye ijwi rya Amerika yo makuru asigura ko wanduye ari umupfasoni w'uwo mwigisha gusa
uyo mwigisha nta kintu na kimwe cemeza ko gwaye kuko madamu wiwe niyo bakuze ko gwaye kwa clinic hanyuma umuntu mbere yo gukingira umuryango cyangwa basaba yuko n'umugabo wiwe n'abana baguma muhira mugabo bashikiye sana nta ipimo barabagirira nta kintu na kimwe cemeza yuko
kwa kwa hii alingi hamu vyo shika na we mga sangara yifu vyo chari genda kuti halingi ngomu na mu zo fatu
hamu vyo shika mga sangara kwa hini vini sangwe azu indira pamukure hanyu matuinduke mkuri indira yu kwa garuka kukazi halito wapasa kipishora kwa amba gara wakamukora kuzuna pishuri zoba andanya zoba andanya na angwane nimi hali tunatevi kanyi kandira guwi nao nao watarufuwe kwa kwa tola kwa hai nao wate iwazona wano ushuwa kwa wawa kwa hai kundi wana kwa pimu nao wakasangara kwa hai ni wini sazwe nishimara kwa hai ni mwukulishu kwa kwa hali ngoro na kashika sabutuwa yuko hali mjori ya ngayi tishuru kusuru mwiko na wandanya ikashika waka mwukulishu wakasanga harakwa hai tuzulondere uwara mwukulia mwriyo misi chumunine nao yowa upizi uzulokishu nuzo wandanya.
Mugihe hari umwe mu bavyeyi yabwiye ijwi rya Amerika ko araba amaze kwiyumvira kuzoba baragumije abana muhira kugeza kino kibazo gikemutse twabajije umuyobozi w'iryo shure biramutse bigenze uko ko ari ico bategekanya nawe atwishura ati
iyi kai si ya mbere mu Burundi ndetse si bagwaye hanyuma nagira ngo mbire yuko kicashitse ntari na yandi mashuri gishika ko ntikeneye kuyinjiramo kuko nitwa cyose twabwiye ko ndi panaze yo cyayo ubugara sisi yoramye none ko kuzima bw'igihugu bubandanya uko turi muri meeting tuje mu masengero tuje mu manza ngo tukaho ko babajanye niba ngo ariwe ko yari ikore de panaze yo bayigenga ku bwiye cyo kwa mudahagarisa amasomo ya ubuzima burabandanye kabisa.
Mbega none gadirigite ubuhoho abana mu kwiga biga gute baraciga uko bahora bicaranye bangahe ku ntebe abigisha bobo hari udufukamunwa byifashe gute mu mashure aho mbaba ariko baratanga ivyo vyigwa no ku banyeshure muntu mbere yo gukinga kino kiza
madame ryo sinabwira Burundi kazi nibaza yuko atamuvuga atawana yicara na wengene nico gitangaje rero twese tuyo kaya mudetse ndabona abana bicara nari babiri kya bavuga ngo tukukinga ku muntu watwibye uko abakuru twayarosa zo gushikira nganzi ba magara y'abantu batubwira yuko bijya mu rugo gukinga ku muntu wabukoreshwa n'abamuse kugwara cyangwa abakuru kwa muganga ibi ikintu dukora tuhimiriza ko bakaraba bakareka kuramukanya bakagenda na madeze taba ibishoboye mugabe ikintu cyo gukinga ku muntu watwibye batubwiye ko ataragera kuko nibaza ko atanu n'umwe ariko arabikoresha mu mashuri mu Burundi
ko ari umuntu yabonana n'abanyeshuri batari bake yigisha baba bo yigishiriza kuri Ecole Independante baba abo yigisha inyuma y'amasaha yo kwigisha amakondiswa bikaramuka yibonetse ko ayifise uko bicara uko bameze bizokomeza bigenda gucyo canke ingingo muzofata
bikaramuka byemejwe yuko ayifise cyangwa icyo abanza kujya kwa muganga akazogoroka yakitse hanyuma mukurindira tuzoca turaba abo bana ayo mashuri yaragendamo duhamagare abo mu bushikiranganji bw'indero bw'amagara y'abantu batime babarabe kugira bahora bagirira abandi nuko baza ko byogenda.
Ishuri Independante ryigenga mu Burundi ribarizwamo abanyeshuri barenga 170,000 n'abigisha barenga 100. Inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi waryo hari amakuru yandi twaronse avuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwa bwarasavye ko abanyeshure bahuye n'umwigisha akekwa ku bwandu co kimwe n'abigisha bopimwa ariko kugera ino saha bakaba batarashobora kuronka inyishu. Twongeye kurondera uwo muyobozi ngo aduhe umuco kuri ako kabazo co kimwe na bamwe mu bari mu murwi upima ariko ntitwashobora kubaronka ku matelefone yabo. Abo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bamaze kwemeza ko banduye umugera wa virusi ya corona mu Burundi ni 27 gusa. Igihugu c'u Burundi n'igihugu gikomeje kwagirizwa guhisha ibitigiri nyavyo n'amakuru ajanye n'ico kiza gihangayikishije isi ariko ubutegetsi bukabihakana.
Tugushimire Diane kuri iyo nkuru. Mu Rwanda leta irishimira ko inyuma y'amezi abiri arangiye umurwayi wa mbere yanduye COVID-19 agaragaye mu gihugu gushika ubu atawe irahitana. Ibiharuro bigaragaza ko ahubwo abakize ariko biyongera kuruta abakigwaye. Umenyesha makuru wacu mu Rwanda Sumutakabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu umurwayi wa mbere yagaragaraga mu gihugu. Uko iminsi yagiye ikurikirana ni nako umubare w'abarwayi wagiye wiyongera. Kugeza ubu inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zibarura ko abanduye iki cyorezo bamaze kugera kuri 287. Imibare yarayitanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Nubwo abandi iki cyorezo ari benshi ni nako imibare y'abagenda bakira igenda irushaho kuzamuka. Imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abagera ku 168 aribo bamaze gukira iki cyorezo bakaba barasubiye mu miryango yabo, mu gihe abakirwaye bagera ku 119. Nubwo habonetse abarwayi batari bake ariko inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko nta murwayi n'umwe urahitanwa n'iki cyorezo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe yasobanuye impamvu yabyo.
Wakwibaza rero ngo tubigenza gute kugira ngo abantu bakire? Icya mbere ni ukubabona kare, kuko iyo umuntu mubonye kare umufasha ubudahangarwa bwe kwirwanaho. Urugero, hari abarwayi twagiye tubona bakeneye nk'umwuka. Uko iyi ndwara mu bintu bya mbere iteraho ibibazo bahuye nayo ni ukubura umwuka, kuko virusi ikunda gukurira mu bihaha cyangwa hafi yabyo. Umuntu rero yahawe umwuka, virusi itaraba nyinshi cyane aho hantu, ubudahangarwa bushobora gutuma hatagira n'izindi ziyongera. Ikindi cya kabiri, uwo muntu yashyizwe ahantu he wenyine agakurikiranwa kuri ibyo bimenyetso ashobora kugira, akaba atakwanduza n'abandi, akavurwa bya bimenyetso, icyo gihe virusi umubiri urayisohora bisanzwe.
Inzego z'ubuzima zikaba abaturage ko mu gihe bumvise ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umuriro ukabije, inkorora idasanzwe, gucika intege no guhumeka nabi, bakwihutira kugana abaganga batarazahazwa n'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima bakunze kuvuga ko bigorana cyane kuvura umurwayi iyo yaje yazahaye. Madamu Wizeye Vivine uzwi ku izina rya Miss Vivi kubera umubyibuho afite ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu bitangazamakuru ko yanduye virusi ya corona, ndetse benshi mu bihe bishize batangiye kuvuga ko yamuhitanye. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ari mu bantu bakize COVID-19 kandi yaraganye abaganga amaze kuzahara.
Urumva nyine nabanje kwivuza nzi ko ari bambwira ko ari gripe isanzwe. Urumva rero muri icyo gihe cyose ndi ku miti yaranzonze.
Ubu wumvise noneho abantu batangiye kukubika, kuko nyuma y'iminsi ibiri ugiye abantu batangiye gucicikana mu mafoto ngo wapfuye. Sinzi niba warahise ubimenye, wabimenye bigenze bite?
Byaje mbona nitaho cyane kandi mbona ikiri guhinduka bitewe n'uko nageze kwa muganga ameze. Kuko urumva niba wenda umwuka bamaga wari uri hejuru ukabona baragenda bagabanya kantite w'ingano y'uwo bamaga, nabonaga ko hari ikiri guhinduka.
Uyu mubyeyi benshi bamenyereye nka Miss Vivi kubera ko ajya agaragara mu birori byo kwiyereka by'abantu banini, agira inama Abanyarwanda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo kuko benshi banduriye indwara batazi aho bayikuye.
Isomo nakuyemo cyane ni ukwirinda bihagije. Ikindi, kwibonaho ibimenyetso ntucike intege ngo ni uko wenda nta mwahuye. Ikindi ni uko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso ni ukwirinda guhura n'abandi, kuko wenda nanjye ntibyaramfashe ko nta muntu n'umwe bagize basanga wenda baba baranduye uturutse inyuma yanjye. So nkavuga rero abaturage bakwiye kwirinda cyane cyane, kandi ntimumve ko kwandura ari uguhura n'uwanduye, ahubwo naho bagenda naho bakora nabo bumve ko ari ikibazo bakaraba intoki kenshi, barinde kugenda bakorakora ahantu hakozwe n'abantu cyangwa hakorwa n'abantu benshi. Niyo bahakoze bibuke gukaraba intoki no mbere birinda kwikora mu maso.
Kugeza iyi mibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko umubare ugaragara muri iki gihe ari uw'abagenda bakira iki cyorezo, ariko inzego z'ubuzima zigasaba n'abakize ko bakomeza kwirinda kuko bashobora kongera kwandura mu gihe bahura n'ufite iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Kuyirwara ntabwo byakwitiranwa no guhabwa urukingo. Kuba yayirwaye ntabwo bivuze ko atakongera kuyirwara. Gusa urukingo twatanze.
Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje kuwa 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi bitewe n'ubwiyongere bw'abayandura. Virusi ya corona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Kuri ubu 1,499,558 nibo bamaze kuyandura ku isi yose, barimo 301,558 yahitanye, naho 1,169,639 bamaze kuyikira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda kuri wa gatanu hashyizwe ahagaragara raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu Rwanda ko kugene imari ya leta y'umwaka w'2019 yakoreshejwe. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Nuko bitangazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri raporo yakoze ku micungire y'umutungo mu mwaka w'2019 aravuga ko muri rusange inzego zagerageje kwisubiraho ageranije nuko byari bimeze mbere n'ubugenzuzi bwakozwe ku nzego 165 bingana na 80%. Mu bibazo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko bihuriyeho n'inzego hafi ya zose haracyagaragara amafaranga asohoka nta nyandiko ziyasobanura. Hari kandi micungire mibi mu nzego za leta kugeza ku bigo bigera amakonti atari mu bitabo byabyo. Ku ngingo y'ibarusha bibare ridahwitse ry'imitungo hakomeje kugaragara ibigo bitari bike bikomeye bivugwamo kutabikora uko bikwiye hagamijwe izindi nyungu. Ku isonga bwana Ubadi yabiraru umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko ibigo 2026 atasobanuye leta yabyeguriye ikigega Gaciro Development Fund hakozwe igenzura ryimbitse habura miliyari 500 z'amafaranga mu mibare bari batanze.
Reporting visa na transparency tuba tuvuganya kuba ikimenye imenye example nuko habayeho ibigo 2026 leta ibyegurira Agaciro Development Fund birimo 1.7 trillion, ubwo ni ukuvuga miliyari 1,700,000,000 niyo value byatangiye. Agaciro kikorera valuation, kikoreye valuation kugira ngo babishyire mu bitabo by'imari byabo hatakara miliyari 500,000,000, which means ni 1,000,000,000 kuri leta.
Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu bigo bikomeye byakunze kugaruka cyane bibimburiwe n'ikigo gifite imicungire y'amazi isuku n'isukura wasaki icyo bwiteganyirize bw'abakozi ba RSSB gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG n'ibindi. Kuri wasaki ho ngo birasa naho ibyacyo byananiranye, ibyo muri wasaki ngo bihora gahuma munwa.
Sincerely it is meaningless. Ntacyo bibwiye employer, you know, nyiri wasaka ninde ariko ntacyo bivuze. Bakora ibarura ry'imari icunga mutungo ri opaque bityo financial statements naho bazizana hano uyu munsi ntacyo zivuze.
Iki kigo kivugwamo imishinga yadindiye ndetse n'ibikorwa byacyo bitagenda uko bikwiye. Byonyine amazi atishyurwa umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aravuga ko ari hagati ya miliyari 6 na miliyari 15 z'amafaranga. Abafashe ijambo mu badepite benshi bagarukaga ku mikorere idahwitse kandi idahinduka muri bimwe mu bigo bya leta birimo wasake.
2012-2018 babona iyo raporo y'agahoma munwa disclaimer n'uyu mwaka bikaba byongeye bikagaruka. Aha rero njye nagize impungenge natekereje iki kigo ntabwo cyaba gifite imbogamizi zihariye.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko zimwe mu mpamvu z'iyi mikorere idahwitse mu bigo bya leta bikomeye ishingira ku babitegeka. Uko abisobanura byumvikana ko hari abo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta adafiteho ububasha kuko nk'ikigo REG icyo ngo cyanze ko akigenzura.
Hari uburwayi bwateye banya kubaho yuko ibigo bikomeye bitya byakabaye bitanga urugero ahubwo birashaka yuko audit ikorwa mu buryo babishaka. You see they give us their own terms ariko twebwe dukora kuri international standards.
Nubwo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakomeje kwirinda kuvuga batamworohereza mu kazi yarangiye yabwiye bakuriye inteko ishinga amategeko imitwe yombi ko ubwo yabagezagaho raporo ye yaje guhamagarwa kuri telefone na bwana Muzoro utegeka wasake. Igishobora gufatwa nko kumushyiraho igitutu no kumuha amabwiriza mu mikorere.
Right honorable speaker nica yahanga si umukuru wa saka ya telefone nica ya yes muri ya mikorere isa naho bashaka gutegeka auditor general kwako ruko babishaka note uko amategeko avuga note uko international standards bivuga. Ubwo rero ni yindi mico nayo iteye ubwo nabyo muzagerageza ukuntu mwakumira.
Mu nzego 49 muzagenzuwe hagaragaye miliyari 8,600,000,000 z'amafaranga zasohotse no mu gusesagura. Ni mu gihe muri raporo iheruka hari hasesaguwe miliyari 5 z'amafaranga. Hanavugwamo kandi miliyari 220,000,000 z'amafaranga zikubiye mu mishinga 55 yadindiye. Abadepite bakavuga ko mu ngengo y'imari itaha ya 2020-2021 hagombye kuzita kuri iyi ngingo. Depite Odette Uwamariya:
uyu munsi twagombye kuba duhangana n'ingaruka tuzasigirwa n'iki cyorezo cya COVID tureba priorities ariko tutongera gushyira ingengo y'imari mu mishinga n'ubundi itazakoreshwa.
Icyumvikana mu rujijo cyangwa se gishobora gufatwa nko guterana agapira hagati y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko arabagaragariza raporo yakoze ku micungire mibi y'umutungo wa leta barangiza bakamubaza icyakorwa ku bigo biboneka ko imikorere yabyo idahinduka. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe akabasaba ubuvugizi. ingaruka zikaba zihe abaterankunga iyo basanze amafaranga bahaye leta ntacyo yakoze barayasubirana. Raporo igiye gushyikirizwa komisiyo zibishinzwe zinononsore mu nteko ishinga amategeko. Abagira ubusajwe rya Amerika I Kigali.
Tugushimire Eric kuri iyo nkuru. Njuti mwese mukunda radio ya Amerika ibiganiro zo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskara raya adufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Eddie Gwema na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro marikume na Fideni Yongabo. Tubashimiye mwese mugire mugoroba mwiza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.